Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri mikro hano Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukavusi ndabaramukije nshuti gakeye neza ikaze kuri radio yanjye.
Erega ntabwo biba byoroshye gukumira udutendo cyangwa se udutero shuma tw'abantu b'ibyihebe kuko nabo baba bareba kandi byinshi babitegurira ahandi hantu.
Uwo ni Bwana Bernard Makuza, perezida w'Inteko Ishinga Amategeko umutwe wa Sena mu Rwanda. Ubwo uwo mutwe wari umaze gutora 100% mu mushinga wo kuvugurura itegeko nshinga. Iyi nkuru kimwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazigarukaho mu kanya. Izi nkuru zirimo n'iyerekeye igitero byabaye mu Faransa turazigarukaho mu kanya. Ntimuve ku radio yanyu. Mbere yaho ariko Aloyizi Bigirimana hagiye kubanza abagezaho amakuru havugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo. Waramukanye Imana Aloyizi.
Mwaramutse Jenny, naramukanye Imana kandi ndaramutsa n'abari ko baradutega amatwi aho baherereye bose. Sena y'u Rwanda yaremeje ihindurwa ry'ibwirizwa nshingiro ryo ku munsi wa kabiri ryemerera Perezida Paul Kagame kongera kwitoza ikiringo kigira gatatu. Ibwirizwa nshingiro rihari ubu ntiryemerera Perezida Kagame kwitoza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi. Umugambwe Democratic Green Party utavuga rumwe n'ubutegetsi mu Rwanda wamenyesheje ko guhindura ibwirizwa nshingiro bishobora guhungabanya amahoro n'umutekano muri icyo gihugu. U Rwanda ni kimwe mu bihugu bya Afrika somambike na Leta Zunze za Amerika, ariko Leta Zunze za Amerika zimenyesha ko zifise ibyizigiro ko Perezida Kagame atazorenza ibiringo bibiri ngo yizizire ku butegetsi. Mark Toner avugira Departement ya Leta Leta Zunze za Amerika yamenyesheje ejo ku munsi wa kabiri ko yizigiye ko Perezida Paul Kagame azokurikiza ibyo yiyemeje. Navyo ngo ni uko u Rwanda rukwiye guha akaryo urunganwe rushasha rw'abategetsi barongora agakinjura igihe ibiringo vyiwe bizoba birangiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi. Ariko Mark Toner ntiyavuze icyo Leta Zunze za Amerika zokora mu gihe Perezida Paul Kagame yoguma ku butegetsi. Utwigora abandi bakuru b'ibihugu bagize two kwiyongera ibiringo nko mu bihugu vya Burkina Faso, Uburundi na Senegal nta kindi vyavye atari ugusesa amaraso ya bene gihugu, niko Departement ya Leta ya Amerika ibandanye ivuga. Perezida Paul Kagame afise imyaka 58 yatanguye kurongora u Rwanda kuvaho igisirikare ciwe gihagarikiye ihonyabwoko ryo mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 994, mu gihe Perezida Kagame agaragara ko akundwa n'abanyagihugu b'abanyarwanda bari mu gihugu yagirizwa kudaha ubwigenge abafise icyo bagona guserura icyumviro cyabo no kutihanganira abatavuga rumwe nawe. Mu gihugu cya Nigeria abantu bashika 31 nibo bafuye, abandi 72 barakomeretswa n'igisasu cyaturikiye ahagarara imodoka no ku isoko mu gisagara cya Yola kiri mu buraruko bushira ubuseruko bw'ico gihugu. Ico gisasu caturitse ejo ku munsi wa kabiri mu masaha y'umugoroba mu gihe cy'umwijima kuko ata matara yariho muri ico gice. Nta uriyitirira ico gitero ariko hakekwa ko umuhari wa Boko Haram ariwe woba uri inyuma yacu. Hano muri Leta Zunze za Amerika, Paul Ryan aheruka gutorwa ngo arongore inama nshinga amateka, asaba ko Leta Zunze za Amerika zobanza zikabangira kuri wa mugambi wo kwinjiza kwakira impunzi z'abanyasiriya ziza ngaha muri Leta Zunze za Amerika. Amakenga yiwe ashimikiye kuri vya bitero vya bihevyi biheruka guhitana abantu batari bake ku mugwa mukuru Paris w'Ubufaransa. Paul Ryan yamenyesheje ko inama nshingamateka yiganjemwo abo mu mugambwe wiwe w'abarepublike ishobora gutora mu misi iri imbere itegeko riba rirarindiriza umugambi wa Perezida Barack Obama wo kuzana impunzi ibihumbi icumi z'abanyesiriya mu mwaka uza. Abandanya avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika camye ari igihugu cakira abantu, ati ariko hakwiye gufatwa igihe cyo kwiheza neza ko abihevyi batoba bihisha muri izo mpunzi kugira binjire mu bihugu kugaba ibitero.
Urakoze Haroyizi kuri aya makuru. Nshuti zacu, murumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Iyi gahunda ya radio yacu tuyibagezaho buri munsi kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu no ku ijwi ry'America FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Turi no kuri internet kuri www.radioyacu.voa.com no kuri Facebook hamwe na Twitter mukoresheje ijambo radio yacu mu ijambo rimwe. Mushobora kandi no kutugeraho mukoresheje adresse yacu ya email radioyacu@gmail.com. Dukomeze noneho higanira by'ijwi rya Amerika mu karere k'ibiyaga bigari. Inteko ishinga amategeko y'u Rwanda umutwe wa Sena yarayitoye 100% umushinga wo kuvugurura itegeko nshinga rikomorera Perezida Kagame kongera kwiyamamariza gutegeka u Rwanda aramutse abishatse. Muri raporo yakozwe na komisiyo ya politiki n'imiyoborere y'uyu mutwe igaragaza ko ingingo y'101 n'iy'172 zivuga ku birebana na manda za Perezida wa Repubulika bazigumishije uko zemejwe n'abadepite. Ni inkuru mugezwaho na Eric Bagirubusa.
Asobanurira ibya raporo inteko rusange ya Sena komisiyo ya politiki n'imiyoborere yakoze ku mushinga wo kuvugurura itegeko nshinga ku nshuro ya gatanu. Bwana Jean Nepomuseni Sindiku ubwabo kuri iyi komisiyo yavuze ko mu ngingo 177 zigize umushinga wose, ingingo 122 bazigumishije uko zatowe n'abadepite, 25 bazikora ubugorangingo mu myandikire, naho 30 bazikorera ubugororangingo mu buryo bwimbitse. Ingingo y'101 yifatwa nka nyirabayazana mu kuvugurura itegeko nshinga, abaturage basabye ko yahinduka igakomorora Perezida w'u Rwanda Paul Kagame mu kwiyamamariza gutegeka u Rwanda nyuma ya 2017. Ni ingingo nayo komisiyo ya politiki yagumishije uko abadepite bayitoye. Abadepite bemeje ko manda z'umukuru w'igihugu ari imyaka 5 ishobora kongerwa inshuro imwe. Nikomeze icyo kumwuzo wa nyumiza bivanaho manda y'imyaka 7 mu itegeko nshinga u Rwanda rugenderaho kuva mu 2003. Ingingo y'172 nayo ikomoza kuri manda z'umukuru w'igihugu ikanateganya inzibacyuho y'imyaka 7 kubatindira gutegeka u Rwanda nyuma ya 2017 yarangiza akabona kwiyamamariza manda y'imyaka 5. Iyi nayo yagumye uko abadepite bayitoye nyuma yo kungurana ibitekerezo bigamije kunoza zimwe mu ngingo abasenateri batoye umushinga wose.
Honorable Nakwigira Jean Damascene.
Yego.
Honorable Nyagahura Marguerite.
Yego.
Honorable Rugema Michel.
Yego.
Honorable Rutaremara Tito.
Yego.
Honorable
Mubasenateri 26 bose nta wifashe nta n'impfabuse yagaragaye batora umushinga wo kuvugurura itegeko nshinga. Niko guheraho bwana Bernard Makuza kuri uyu mutwe atangaza kumugaragara ko uyu mushinga uto 100%.
Ivugururwa ry'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo ku itariki ya 4/2023 ryemejwe n'abasenateri 26. Nta waryanze, nta wifashe, nta mfabusa. Ivugururwa rikaba ritowe ryemejwe na Sena muri inteko rusange.
Mu kiganiro n'abanyamakuru nyuma yo gutora uyu mushinga wo kuvugurura itegeko nshinga, bwana Bernard Makuza nawe yashimangiye ko ku bushake bwa Perezida Kagame itegeko nshinga rivugururwa ritamukumira kwiyamamaza ku buryo atowe yategeka kugeza mu 2034.
Nibyo, bitewe n'ubushake n'izindi mpamvu zitandukanye, afite uburenganzira bwo kwiyamamaza muri 2017 no kongera kwiyamamaza mu 2024 ku bushake bwe. Ariko byumvikane, nta munyarwanda wundi wujuje ibyangombwa uzitiwe.
Uretse mu mirimo yo kwemeza ishingiro ry'ubusabe bw'abaturage inteko ishinga amategeko yakubisikuzura abaturage bo mu mpande z'igihugu hose, ubu mu basenateri harazamo abaturage ku mubare wa mbarwa. Kuri inshuro bwana Jean Paul Dusengimana w'Inyamagabe wabimburiye miliyoni zigera kuri enye asaba kuvugurura itegeko nshinga ngo Perezida Kagame akomeze kubateza imbere yakurikiranye imirimo ya Sera. Yabwiye Ijwi rya Amerika ko aho bigeze yishimira akazi k'inteko ishinga amategeko ku busabe bwabo. Ibi byose birakorwa mu gihe nyirubwite Perezida Kagame watarerura niba ziyamamariza gutegeka u Rwanda. Twabajije uyu wabimburiye abandi mu gusaba gukomezanya na Perezida Kagame icyo abitekerezaho.
Ntabwo aba ngo ntacyo aravuga ko Perezida wa Repubulika yavuze yuko ibyifuzo abanyarwanda bazatanga nawe azabyubahiriza, cyangwa se nta munyarwanda uzagira ikibazo ngo giterwe n'undi munyarwanda uburumva ko ho ngaho nawe nk'agaciro k'abanyarwanda nk'uko akunda urwanda ari umunyarwanda nawe ntabwo azanga ibyifuzo abanyarwanda bumushakaho
umuntu ari umuntu usabyanze
Perezida Kagame ni umuntu usenga umuntu ukunda imana ntashobora kwanga ibyifuzo miliyoni zingana gutya z'abanyarwanda yora amaze kugeza hangaha amaze kwereka icyerekezo zikagira naho arizo zisabira ko komezanye nazo ashobora kwanga ko yakomezanya nazo
abagize inteko ishinga amategeko baravuga ko batangije umushinga wo kuvugurura itegeko nshinga bubahiriza ubusabe bw'abanyarwanda bakaba miliyoni nye bifuje kugumana na Perezida Kagame itegeko nshinga mu ngingo yaryo ya kabiri ivuga ko ubutegetsi buturuka kuri rubanda ibi ubwabyo hari abibaza niba amatora azaba ari ngombwa igihe ubusabe bw'abaturage bwubahirijwe kuri Perezida wa Seni nararibonye muri politiki y'u Rwanda amatora ni ngombwa mu gihugu nk'u Rwanda kigendera kuri demokarasi
ashobora kwiyamamaza kimwe nawe kimwe n'undi wese cyangwa umutwe wa politike wabyifuza gutanga umukandida bizagenda gutyo amatora rero ni ngombwa ntabwo ibi byabaye ntabwo ari amatora abaturage bazajya mu matora bizagaruka mu baturage bagaragaze uwo bifuza birasobanutse Eric gira ngo birumvikana
byabyumvikanye ariko baramugaragaje n'ubundi muri ubwo busabe
ariko bavuze gufungura kutazitirwa no kwiyamamaza kwiyamamaza ngira ngo umukuru bihagije no gutora no gutorwa no gutanga kandidatire ni ibintu bifite uburyo bitandukanye ubwo rero icyo nakubwira gusa icyemezo mu buryo bwa nyuma n'icyo wiyamamaza n'icy'abaturage
uyu mushinga ugiye gusubira mu nteko rusange y'abadepute niba wemeza ubone kugera kuri guverinoma Igihe cyo gutora kamaramaka n'ikiramenyekanda ariko bitewe n'uburyo babyihutisha bakora amanywa n'ijoro biragaragara nk'aho ari mu minsi ya vuba Perezida wa Sena Bernard Makuza yatubwiye ko akazi kari gakanganye gasa nakavuye mu nzira akabagira ubusa ijwi rya Amerika I Kigali
Tukiri kuri iyi nkuru umuvugizi wa Departement ya Leta muri Amerika Mark Turner yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika idashyigikiye ihinduka ry'itegeko nshinga ryatuma Perezida Paul Kagame yongera igihe ku butegetsi Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasabye Perezida Kagame kubaha manda ntarengwa no kuzatanga ubutegetsi. Tunyarukiye noneho mu Bufaransa hejo wari umunsi wa gatatu w'icyunamo nyuma y'igitero cy'ibyihebe mu mujyi wa Paris. Amakuru kuba biteguye nuko byashyizwe mu bikorwa haragenda arushaho kumenyekana. Rusi y'umukundwa adufitiye iyi nkuru.
Amafoto ya Salah Abdeslam umusore w'imyaka 26 ukekwaho kuba ari umwe mu ntagondwa 8 za Leta Islamique zisha abantu bamaze kubarirwa ku 129 I Paris yasakajwe hose mu Bufaransa no mu bihugu by'i Burayi yarabutswe bwa nyuma n'inzego z'umutekano zo mu Bubiligi mu rukerera ku wa gatandatu umunsi ukurikira ibitero by'iterabwoba mu murwa mukuru w'Ubufaransa ubwo yambukaga umupaka ajya mu Bubiligi amakuru kubagabye ibitero yarataramenyekana icyo gihe inzego zishinzwe umutekano zari zitaramukeka nubwo ashakishwa uruhindu mu Burayi n'ifoto ye ikaba yaratangajwe ahantu hose kugeza na n'ubu ntibiramenyekana niba kiri mu Bubiligi cyangwa yaragarutse mu Bufaransa imodoka y'ivatiri y'umukara yakodesheje bwa nyuma yabonetse I Paris muri arondisoma ya 18 abatuye muri ako gace bemeza ko iyi modoka yari iparitse ku muhanda ifunguye kuva mu ijoro ryo kuwa gatanu mu itangazo ryashyizwe ahagaragara na Daesh umutwe wa Leta Islamiste wemeza ko ari wagabye ibitero byabereye kuri Stade de France Saint-Denis mu nzu y'ikinamico ya Bataclan ahaberaga konseri muri arondisoma ya 10 n'iya 11 Daesh kongeraho na arondisoma ya 18 ibitero bitabereyemo byumvikana ko naho hagombaga kumeneka amaraso ariko Imana igakinga akaboko igitero cyaho kigapfuba izwi ryumvikana mu itangazo rya Daesh nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru Le Figaro n'iry'umujihadiste w'umufaransa uba muri Siriya witwa Fabien Klein uyu mugabo w'imyaka 35 yinjiye mu idini rya Isilamu mu 1990 atangira kuba intagondwa mu 2004 nk'uko Le Figaro ikomeza ibitangaza abasore babiri bafatiwe mu Bubiligi nibo bafashije Salah Abdeslam kuva mu Bufaransa batangaza ko Abdeslam yabahamagaye abatangariza ko esansi yamushyiranye mu modoka ko nibo babishoboye baza kumutwara aba basore babiri bafashwe n'inzego z'umutekano zo mu Bubiligi bemeza ko bamugezeho mu 8 z'ijoro nyuma y'igitero kugeza ubu inzego zishinzwe umutekano zatangaje ibitangazamakuru ku gitero cyateguriwe mu Bubiligi. Aba basore uko ari umunani bari bamaze iminsi mike bacumbitse mu Bufaransa, nk'uko hoteli yabacumbikiye n'umwe mu baturage wabakodesheje inzu ye asanzwe acumbikiramo ba mukerarugendo babivuga. Kugeza ubu igitero cyo kuri Stade Saint-Denis cyahitanye intagondwa eshatu ziturikijeho ibisasu n'umuturage umwe gusa kiracyarimo urujijo. Na n'ubu inzego zishinzwe iperereza ziracyibaza impamvu izo ntagondwa zahisemo guturitsa ibisasu umupira watangiye abantu bamaze kwinjira ntibabishyikirize mu kivunge cy'abantu mu gihe binjira cyangwa se basohotse umupira urangiye. Uyu mupira wa gicuti wahuzaga igihugu cy'Ubufaransa n'igihugu cy'Ubudage. Hari abakeka ko ibi bisasu byaturikijwe mu rwego rwo gutera ubwoba abari muri stade ngo basohokane igihunga mu gihiriri, kuko byashoboraga guhitana benshi mu gihe bagurirana barwanira gusohoka. Nyuma y'iminsi ine ibitero bibaye, ubwoba buracyagaragara mu batuye mu murwa mukuru w'Ubufaransa no mu nkengero zawo. Nubwo inzu z'ubucuruzi zifunguye na za gare zitegerwamo gare ya moshe n'amabisi atwara abagenzi zifunguye, umubare w'abari kubikoresha wagabanutse cyane. Imodoka ni nyinshi cyane mu mihanda kuko abaturage mu Bufaransa bahisemo gukoresha amamodoka yabo aho gukoresha ubundi buryo buhendutse kandi bwihuse bwatwaraga abagenzi muri rusange. Imyinshi mu myidagaduro n'ingendo z'abanyeshuri zo gusura inzu ndangamuco cyangwa ahandi hantu h'ubukerarugendo byarasubitswe. Isi Mukundwa, Ijwi rya Amerika, i Paris.
Tukivuga kuri ibitero byo mu Bufaransa, mugenzi wacu Etienne Karekezi yaganiriye n'impuguke isesengura ibyerekeye umutekano Professeur Paul Kananura wo muri Kaminuza Bordeaux Montaigne mu Bufaransa.
Professeur Paul Kananura, hari abantu bibaza niba igihugu cy'Ubufaransa cyarashobora kuba cyakwirinda biriya bitero byabaye ku wa gatanu. Icyo Ubufaransa budakora kugira ngo bwirinde ibitero nk'ibi ni iki?
Erega ntabwo biba byoroshye gukumira udutendo cyangwa se udutero shuma tw'abantu b'ibyihebe, kuko nabo baba bareba kandi byinshi babitegurira ahandi hantu. Ibi bitero byabaye pari ku wa gatanu byateguriwe muri Siriya, bishyirwa mu bikorwa n'abantu bari mu Bubiligi, bavuye mu Bubiligi baza kubikora i Pari ariko bafite ibyitso hano i Pari. Urumva rero ntabwo biba byoroshye ibitero by'iterabwoba cyangwa se udutendo tw'iterabwoba utuntu dukorerwa ahantu harenze umutekano w'igihugu n'aho igihugu gishobora kuba gifite ubushobozi bwo kubimenya, nuko bisaba ubufatanye bw'abantu benshi. Ni muri uko guhererekanya amakuru haba ikibazo.
Nshingiye ku byo muvuga Professeur Kananura, murasobanura ko abakora ibitero nk'ibyo bafite akarusho kurusha za leta zakwirinda ko ibitero bitaba?
Ntabwo bazirusha, ni uko gusa leta zidahana amakuru ku buryo bwihuse, kuko bica mu nzira nyinshi zaba inzego z'umutekano ziba zifite ayo makuru ziyacisha ku buyobozi bwabo, ndavuga kuri guverinoma ibaha uburenganzira bwo kuyatanga cyangwa se kutayatanga. Noneho muri urwo rwego rwo guhererekanya amakuru, abandi bo baba bihuse bakoze ibyo bakora, kandi umuntu wese ujya kwituritsa ntiwamubuza kwituritsa nubwo waba wabimenya, ugira ngo ujya no kumurasa akaba yiturikije.
Mwareba se nk'ubu Ubufaransa burasaba ibihugu byo mu Burayi ko byabutera inkunga mu kurwanya iterabwoba, mwe icyo mubona nk'ikibazo cy'ingorabahizi ibihugu bizahora byo mu minsi iri imbere ni iki?
Icy'ingorabahizi ni uko ibihugu byose by'i Burayi birugarijwe kandi bugomba gutabarana, cyane cyane buhana amakuru y'ubutasi kugira ngo burwanye ibyo bitero by'iterabwoba, cyane cyane ko ziriya mpunzi zaje ziva muri Siriya hajemo n'abo bantu b'ibyihebe, harimo umwe cyangwa babiri bakoze biriya by'ipari. Urumva bo baje barabiganiriye hariya n'abayobozi babo, babwira ibyo baza gukora, baza basanga abandi hano babitegura mu Bubiligi, ubundi bahita baza kubikorera hano mu Bufaransa ariko bafite n'abandi bafatanije. Ni ibintu rero urumva birenze imipaka y'igihugu, birenze n'imipaka y'ibihugu byinshi. Noneho amategeko abantu bagenderaho agomba kubahirizwa muri icyo gihe ntabwo agihuye no kuba warwanya iterabwoba ririho ubu ngubu.
Kwirinda iterabwoba mubikomojeho gato mu gihe nk'iki, ni izi ngamba zifatika mu by'ukuri ibihugu byafata?
Icya mbere ni ukumenya ko intambara y'iterabwoba izamara igihe kirekire. Abahanga kandi natwe turimo tubona izamara imyaka nka 30.
Icyo gese cy'imyaka 30 mukivuze mushingiye kuki Professor Kananura?
Nuko iyo urebye mu bihe byashize nubwo bitari bimeze nk'ubu kurwanya ibyo twita ubuheza nguni bwamaze kugera mu bantu no gukora ibikorwa byo kubashyira hanze y'ibihugu cyangwa se haba kubafunga cyangwa se kubakorera ibindi bikorwa byemewe n'amategeko bimara igihe kirekire. Urumva niyo mpamvu abantu batekereza ko bidashobora kujya munsi y'imyaka 20 na 30. Icya kabiri ni uko hagomba gufatwa ingamba zo kurwanya ku buryo bushimitse iriya leta ya Kiyisilamu n'izindi ntagondwa hirya no hino ku isi. Icya gatatu ni uko hagomba gushyirwaho uburyo bwinzitse bwo gukorana bw'inzego z'umutekano. Icya kane ni uguhindura politiki y'ububanyi n'amahanga cyane cyane ibihugu by'i Burayi birimo byo gusenyagura ibihugu bya Afurika ku buryo bworoshye cyangwa se n'ibyo byo byari mu karere ko burasirazuba bwo hagati ari byo bizana izo nkundura hano. Ibyo byose ngira ngo bigomba gukorerwa rimwe kandi bikagira bakareba ko bitanga umusaruro bakajya banabyigaho kureba kure niba bitanga umusaruro cyangwa se bashobora kubihindura mu nzira.
Ndabashimiye cyane Professor Paul Kananura tuvuganye ari Bordeaux mu Bufaransa.
Tuve mu Bufaransa tunyaruke noneho i Burundi nyuma yaho umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama hashyikirije ijambo ku ngorane zerekeye u Burundi. Radio Ijwi ry'Amerika yifuje kumenya uko abanyagihugu b'abahinzi bo mu mitumba babyakiriye mu ntara za Mwaro na Muramvya. Abaturage bavuga ko iryo jambo baryakiriye neza kuko rihamagarira impande zose kwicara hamwe zikaganira kugira ngo Burundi ntibusubire mu mwiryane n'intambara. Aba baganiriye na mugenzi wacu Eloge Wirikaneza.
Ijambo ryashikirijwe na Perezida Obama ryaratunejereje cyane kanatsinda ryaje hageze. Kukugiye kuraba muri kino gihe mu Burundi nta muntu twari dufise aduhumuriza. Ariko iryo jambo ryarantangaje kubona ari umukuru w'igihugu cy'amakungu akaza gufata ijambo nk'iryonye rihumuriza abarundi benshi kandi twitwa yuko twari dufite umukuru w'igihugu yatowe, naho tuzi neza ko ubujya yatowemo atari bwiza cyane. Birakenewe rero ko yokumva ako kamo yatewe na mugenzi we Barack Obama asanzwe akomeye cyane kugira ngo abarundi bashobore guhurira mu biganiro vyotuma tuva muri izi ngwane turimo. Ariko ntiyitiranye ibiganiro bijyanye bizogirishwa n'ujya mugwi yishyiriyeho n'abo bari kumwe bajanye mu matora. Ibiganiro arazi nkene biba, arazi igihe nabo nyine bagira ibiganiro k'ibiganiro byahagarikiwe n'amakungu bikabera inyuma y'igihugu. Niho abanyepolitike bahunze bamwe bakagenda birukwa ko boja muri ivyo biganiro bisanzwe bagashikiriza ijambo badakebaguzwa.
Je Perezida Obama ijambo numvise yashikirije je narishimye cyane na jewe je ahondi cyense abamahoro tukaronka amahoro n'ukuri hari habamaze gucoka bakaronka aho baryama bagasinzira iyo ntambara ikava hari abafise abagabo ubujumbura abana ubujumbura no nkaje yo mpise umunyeshuri nk'ubu yarayahajwe narayeje umutima ntubitse umukanda munda mugabo numvise ngo bamurekuye basanze atacha ikintu bamwagirije uburyo niko guhuma n'icyo gituma jense aba n'ukuri turonka amahoro ibyo bintu bive mu gihugu twa mu Burundi twacutse naho turi naramahoro ubujumbura twe turumva baradutera ubwoba bibondo niyo biri abagabo niyo bari nta muntu yosinzira abandi batari ko barasinzira
hakurundi rwa mu ntamba urumva twifuza ko uwo muntu yahatwa kabisabandi nago nabonye ibintu byinshi nabonye amabinameza sino kwifuza ko intambara yosubira nuko nabonye ubwimo ntuze risubira nabonye ubwa mbere cyane na gatatu abantu bapfuye imwe barababara.
Abo ni bamwe mu baturage b'intara za Mwaro na Muramvya bavugaga uko bakiriye ijambo rya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wavugaga ku ngorane zerekeye u Burundi, asaba abarundi bose gushyira hamwe kugira ngo bashakire ibisubizo ibibazo biri mu gihugu kugira ngo igihugu kidasubira mu mwiryane n'intambara. Baganiriye na mugenzi wacu Eloge Wirikaneza. Tuve mu Burundi dusubire mu Rwanda. Irushanwa ry'amagare ryitiriwe Tour du Rwanda byarakomeje mu Rwanda ejo byari ku munsi wa gatatu Jean-Claude Munyandinda aratugezaho uko byagenze uwo munsi
kwa kabiri tariki ya 17 Gushyingo isiganwa ry'amagare mpuzamahanga rizenguruka igihugu turu di Rwanda byari rigeze ku ntera ya kabiri abasiganwa bahagurutse mu mujyi wa Kigali saa 3 za mu gitondo berekeza mu mujyi wa Huye mu ntara y'Amajyepfo nyuma y'ihatana rikomeye hagati y'abakinnyi b'amakipe atandukanye uwitwa Emile Bintunimana wo mu ikipe y'u Rwanda ya Muhabura niwe warangije ari uwa mbere intera y'ibirometero 120 ayigenda mu gihe cy'amasaha 3 iminota 2 n'amasegonda 18 ku mwanya wa kabiri haje Julien Lipone wa Haute Savoie mu Faransa uwabaye uwa gatatu ni Abraham Ruhumuriza w'ikipe ya Kagera Kangangi Suleiman wo mu ikipe ya Kenya niwe wegukanye igihembo cy'umunsi cyarushije abandi bose guterera imisozi Nyuma yo kwanikira abandi muri intera umusore Emile Bintu n'Imana yabwiye ijwi rya Amerika ko byose byagenze nk'uko bari babiteganyije
Natakirwa natumaje kwenga hari hirya mu migambi niyo gahunda twahagurukanye ukaje twahagurutse dutwaye ejo mwabonye ibyo badukorera rwamagana twagezeho twananiwe twabashije gukoresha gakya kugira ngo tubone ikintu turenga imisozi ahari hasigaye twa twashobora nango bari kudutsinga
kugeza ubu hakurikijwe urutonde rusange kuva irisigana turu di Rwanda ritangira umukinnyi w'umunyarwanda Jean Bosco Nsengimana wo mu ikipe ya Karisimbi ni ukiri ku isonga agakurikirwa na Emile Bintu n'Imana ukinira ikipe ya Muhabura kwa gatatu tariki ya 18 Gushyingo urugamba rurakomeza guhera saa 3 za mu gitondo abakinnyi barahaguruka ku Kicukiro mu mujyi wa Kigali berekeza Musanze mu ntara y'Amajyaruguru ni urugendo rw'ibirometero 102 yari Claude Munyandinda I Kigali
Muracyari kumwe na Radio Ijwi ry'Amerika ivugira I Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Aloyse Bigirimana hagiye kubanza abagezeho inshamake y'amakuru.
Sena y'igihugu cy'u Rwanda yaremeje ihindurwa ry'ibwirizwa nshingiro ejo ku munsi wa kabiri igemerera Perezida Paul Kagame ko ashobora kongera kwitoza ikiringo kigira gatatu. U Rwanda ni kimwe mu bihugu bya Afrika somambike na Leta Zunze za Amerika ariko Leta Zunze za Amerika zimenyesha ko zifite ivyizigiro ko Perezida Paul Kagame atazorenza ibiringo bibiri ngo yizizire ku butegetsi ariko Mark Turner avugira u Departement ya Leta Leta Zunze za Amerika ntiyavuze icyo Leta Zunze za Amerika zokora mu gihe Perezida Paul Kagame yoguma ku butegetsi Mu gihugu cya Nigeria abantu bashika 31 nibo bafuye abandi 72 barakomeretswa ni igisasu cyaturikiye ahagarara muri ambabarira imiduga no ku isoko aho ni mu gisagara cya Yola kiri mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu cya Nigeria icyo gisasu cyaturitse ejo ku munsi wa kabiri mu masaha y'umugoroba mu gihe cy'umwijima kuko atamatara yariho Ntawuriyitirira icyo gitero rero ariko hakekwa ko umuhari wa leta wa Boko Haram murambabarira ariko hakekwa ko umuhari wa Boko Haram ari wo buri nyuma y'icyo gitero Hano muri Leta Zunze za Amerika Paul Ryan aheruka gutogwa ngo arongore inama ishinga amateka asaba ko Leta Zunze za Amerika zobanza zikaba zirabangira kuri wa mugambi wo kwakira impunzi z'abanyesiriya amakinga yiwe ashimikiye kuri vya bitero vy'abayihevyi biheruka guhitana abantu batari bake ku mugwa mukuru wa Paris mu gihugu cy'u Faransa Paul Ryan yamenyesheje ko inama ishinga amateka yiganjiyemo Abo mu mugambwe wiwe w'aba Republican ishobora gutora mu misiri imbere itegeko riba rirarindiriza umugambi wa President Obama wo kuzana impunzi 10,000 z'abanyesiriya mu mwaka uza. Mu gihugu cy'Ubudagi inzego zijeje umutekano muri ico gihugu ejo ku munsi wa gatatu zarafashe ingingo yo gusivya urukino rw'umupira w'amaguru rwari guhuza umugwi w'Ubudagi n'ubuhorande kuko hikeswe ko hari bombe yatezwe mu kibuga cyahitwa Hanova ubwo rukino rwari kubera ku munsi w'ejo wa gatatu
urakoze abize bigira imana kuri inshama cy'amakuru iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira I Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda Ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha naha bihumurije mu izina ry'abagenzi banjye mbashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu mwari kumwe na Eugenia Mukankusi mbifurije amahoro y'Imana ibiganiro by'ijwi rya Amerika birakomeje
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, muri kumwe na Oriane Itangishaka hano ku radio Ijwi rya Amerika. Uyu ni wabo. Kaze bagenzi mwese muduteza amatwi, uyu ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri Sanga. Buri munsi tubashikiriza kuva saa kumi kugeza saa kumi n'imwe. Turiko turabategurira amakuru avugwa ku Burundi no mu Rwanda mu mwanya uri imbere muri aka kanya. Rero reka tuje muri wa mwanya w'ikiganiro muri Sanga. Isi sigaye yarabaye igihugu kimwe kiba mu vyuma vya ordinateur, cyane cyane ku rubuga rwa internet, aho inyigisho zitandukanye ariho zitangwa. Ibinyamakuru niho bishikiriza amakuru, abandikiranira makete ku buryo bwa email niho bacisha. Kugura no kugurisha ibintu birakoregwaho, kubika inzandiko nk'ibitabo birakoregwaho, eka n'ibindi byinshi. Icuma cya ordinateur gisigaye ari nzira benshi bakoresha mu kwiyorohereza ubuzima, kikaba kandi gifasha mu bujanye no guhanahana amakuru. Mu kiganiro muri Sanga cy'uyu munsi rero wa kabiri, aho tuganira ku bijanye n'iterambere, twatumiye bamwe mu rwaruka rw'abarundi rwize mu gisata cigisha ubuhinga bwa none aribwo informatique, kitwiganire uko bariko baragerageza kwiteza imbere bonyene bakoresheje ubumenyi baronse muri izo nyigisho za informatique ari naho bita technologie. Kuri telefone rero turi kumwe n'uwitwa Pascal Nsengiyumva. Nsengiyumva aserukira imbere y'amategeko ishirahamwe Seputique Burundi. Iryo shirahamwe rigizwe n'abanyeshuri 9 baminuje ibijanye n'ubuhinga bwa none, rikaba ryarishinze guteza imbere ubwo buhinga mu Burundi babucishije mu gutanga inyigisho z'ukuntu bukora cyangwa bukoreshwa. Sengiyumva serukira iryo shirahamwe aratwiganira zimwe mu nyigisho we n'abagenzi be baronse mu mashure, n'amafaranga basaba iyo bariko barigisha inyigisho bo baronse nabo nyene muri iryo shirahamwe bafise gitwa Seputique Burundi. Reka rero tutarinze kurandira twakire umutumire wacu Pascal Nsengiyumva. Pascal ranyumva?
Ego ndabumva.
Ego Pascal, kazi mu kiganiro muri Sanga.
Murakoze cyane, ndabakengurukiye.
Ego Pascal, butubwira muri make uko mwatanguye ishirahamwe ryanyu muri 9 nkuko ndavyumva tukivugana muri abashika 9, mwize hehe, byagenze gute?
Twize ku ishuri ryitwa kaminuza yahariwe ibiyaga binini. Hama kuva tuciga muri kaminuza, abanyeshuri twigana mu gisata cy'ubuhinga bwa none muri iyo kaminuza arafashanya, ducishije mu kwigishanya kugira ngo twungurane ubumenyi mu by'ubuhinga bwa none. Twakoreza amashirahamwe y'abanyeshuri. Tumaze kurangiza kaminuza niho twaje hamwe tukavuga tuti ibyo twahora dukora ndetse ubu turose inguvu zisumbije, kubera ko twari twahejeje kaminuza. Niho twata tuja hamwe tukavuga tuti nuko tubona yuko twateza imbere.
Alo Pascal, ugerageze kuguma ahantu hamwe ngira ngo umurongo ndiri kuracamo neza, ariko komeza.
Hanyuma turaze umugambi wa leta wo gukwiragiza ubuhinga bwa none mu gihugu biciye mu muhora mushasha ari ubita fibute mu bifansa aho zosanga ngo inga bwo gutuma tumana ko ukwegereye umunyagihugu ugatuma ashobora kumvika canke kuronka ubutumwa ubuhugu se bitamugoye turazi kandi itunganywa rishasha inyigisho burundi asanga umunyeshuri akeneye kugira ubushakashatsi ku muhora
Allo Pascal sinzi ikibazo kirimo mu telefone yawe turagerageza kuguma ahantu hamwe komeza telefone yawe ifise ikibazo gito ariko iki kiganiro ni kiganiro gihijambo banywanye biradijwe rya Amerika reka mu gihe tuko turagerageza gukemura ikibazo ca cumurongo wawe reka twakira banywanye kuri telefone bafise ibibazo kubijanye n'ubuhinga bwa none reka twakire Renatus twumve niyo bafise ikibazo canke icaterera muri aka kanya Renatus uratwumva
ndabumva ndi mu giteranyo umuntu aramuyinga
ego Renatus urahura komeye
ndakomeye neza kabisa
ego imuyinga byifashe gute
basha turaho neza kabisa nakavura karagwa ntangorana
ni byiza cyane Renatus urafise icyo uterera canke ikibazo kubijanye n'ubuhinga bwa none bwa technology kuri ordinateur
ndice nagya nterere ubuhinga bwa none kabisa baradufasha gose buratugira akamaro bimwe bikomeye mugaho gusa ababukoresha bari bakwire kuramye uburyo babukoresha muko ari ababukoresha mu buryo bwiza n'ababukoresha mu buryo bwo kwandika ko inkuru zo kugumura abanyagihugu
ngaho imuyinga none muri jukiye gukoresha ordinateur
harimo bamwe bamwe nyine bazikoresha
ama cyber cafe ni menshi aho muja kugira gusomera makuru harahari henshi
oya nta hahari
uti rero ubuhinga bwa none bamwe bamwe babukoresha nabi babukoresha neza abandi sigura gato
hari nk'abanyeshuri babukoresha mu buryo bwo kwiga n'abandi babukoresha mu buryo bwo guhana hana inkuru nziza n'abandi babukoresha bashaka inkuru yo kugumura abanyagihugu kuko nabyo nk'inkuru nyinshi ziri ku buhinga bwa none nyinshi wa mawazi isomye kabisa no mu bundi ntiwohaguma
birumvikana nibyo birashika birumvikana rumva no kugerageza kuvugana na bagenzi banyu bakagerageza gukoresha ubuhinga bwa none mu buryo budahungabanya umutekano canke butamerera n'abandi kuko nibaza ko ari ubuhinga bukenewe mu gihugu kandi nk'uko isi itera imbere burakenewe
barakenewe gose kuko baratugira akamaro kanini ya gose kabisa
ego ego urakoze cyane reka twakire na firme nawe nyene ego firme turi kumwe ku telefone
turi kumwe nzabumva
yambuneza firme udu telefone uri he
yandi muntara ya gitega
muntara ya gitega murafise ama cyber cafe menshi muja kwiga ubuhinga bwa none kuri ordinateur
ahubwo mugasura gutora uwo mutumire muze kumutubariza icyo bo ariko barakora kugira ngo ubwo buryo bushike no hagati mu gihugu kuko igwiriye cyane mu gisagara cya Bujumbura ibintu by'amasibere sinzi igituma nkino hagati mu gihugu ibyo bintu bitaba bitagwiriye
ingira impamvu ni nyinshi uwo mutumire dufise ku telefone Pascal Nsengiyumva ni nabikorera utwabo kumbure bagiye kuzabaragwira mu gihugu baze baruguruza amasibere cafe canke na leta nayo nyene yuguruze amasibere ariko ndi ndakeka ko nabo muri leta bakumva bazogerageza kubagezaho ubuhinga bwa none amasibere menshi reka dusubire twakire umutumire wacu Pascal barambye mu buhinga bw'ivyuma yuko twongeye kumuronka Pascal Nsengiyumva turi kumwe
yego ndabumva
aga telefone kare katugoye ariko komeza aho waruri uri kuratubwira ingere mwatangwira ishira hamwe ryanyu ni nubumenyi mwaronse mwishure mwizemwo rya Grand Lac
ego twariko turababwira yuko turavye aho bikorwa bukoreshwa muri iki gihugu turavye kuntu Uburundi bwinjiye muri aka karere k'ibiyaga ko muri Afurika y'ubuseruko hama tukabona aho umuntu
azokenera kumenyesha ibyo yize atanga umwidondoro wiwe kugira ngo bamenye ubumenyi afite nawe ahiganwe n'abandi tukabona ko ubwo buhinga hamwe abanyagihugu bo bumenya ubwo bafasha kugira ngo bashobore gushika aho badashobora gushika ubu niho twaca tuje hamwe tugashinga ishyirahamwe ryo guteza imbere ubwo buhinga hanyuma iryo shyirahamwe tukaba twagise Sepetiki Burundi mu majambo avunaguye mu rurimi rw'Ifaransa ni contribution à la promotion de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication Burundi rikaba ryayemerewe gukorera ku mugaragaro itariki 23 z'ukwezi kw'indwi 2015
muri cyenda rero
ego tukaba muri iki gihe cyenda hanyuma kugira dushike kwihangiro twihaye tuzobishino kubicisha tubicisha mu buhimiriza no kwigisha ibisata bitandukanye by'abanyagihugu akamaro n'ikoreshwa ry'ubuhinga bwa none ibyo bisata navyo twifuza kuzokoreramo nk'igisata c'indero na cyane cyane twicishije mu mashuri yisumbuye mu bisata by'ubucemanza kuko naho nyene ubwo buhinga burakene kuko barafita inyandiko nyinshi bategereza kubika inzego zijyaje umutekano no kwivuna basi hamwe n'igisata cy'ubudandaji kugira ngo bashobore kugura ibidandazwa byabo bakoresheje ubwo buhinga canke barondere nabo nyene bashobore kudandaza bakoresheje ubwo buhinga gushinga no gufasha mu mashuri yisumbuye imigwi y'abanyeshuri biga ubuhinga bwa none ndetse muri ibyo muri icyo gisata tukaba turiko turategura umugambi twise turiko turawutegura uwo mugambi twawise ubuhinga bwa none kuri bose mu rurimi rw'Ifaransa ni technologie de l'information et de la communication pour tous ubuhinga bavamo mbaza muti mbega muzokorera ku mashuri yose tuzokorera ku mashuri yose tuzokorera ku mashuri tuzaba twatoye bivanye n'ubushobozi tuzaba dufise n'uburyo tuzaba dufise kugira ngo tubigishe duhere ku barezi n'abandi bakozi mwene boshobora gukoresha ubwo buhinga kugira ngo inyigisho basanzwe batanga ubu barabe ibigezweho kubera ko ubuhinga bugenda buhindagurika ibyo bahora biga nko mu myaka 85 uravye ubu byarahindutse hama ndetse bakaraba n'ibyo bakora ibibazo ibyo biga ku yandi mashuri ndetse bakaraba urugero rw'ubumenyi abana basanzwe bigisha aho bageze
yego urakoze cyane kuri izo nsiguro utanze wavuze yuko muzogerageza gukorera mu bisata by'indero ubucamanza wavuze yuko nko mu bicamanza watanze akararo yuko babika inzandiko nyinshi nk'uko tuba twabivuze mu ntango ubuhinga bwa technology ordinateur zirakeneye kubika inzandiko nk'ibitabo n'ibindi waduha nk'akarorero mu bijanye nk'umutekano cyangwa ubudandaji bumwe mu buhinga mwize mushobora gushikiriza cyangwa kugufasha ibyo bisata byo bwo bari buhinga nk'ubuwe duhereye nko ku mutekano
cy'ubutungane hariho inzandiko usanga bafise zerekana urubanza ruba rwaraciwe izo nzandiko ugasanga kenshi zirabikwa zikabikwa aho basanzwe bazibika mugabo igihe kibaye kirekire wasanga ndetse n'ivyo biba biri kuri izo nyandiko bitakiboneka neza iyo bimaze imyaka myinshi ariko bakoresheje ubwo buhinga barashobora kubibika bikashobora kumara imyaka myinshi biguma bimeze neza ndetse naho bokwaduka impanuka bigashobora gusigara bimwe bari bafite ku mpapuro naho byo byagiye batakifise hafi bagashobora kuba bafite izo nyandiko zitazimanganye
mu bisata by'umutekano ho mwoterera gute
mu bisata by'umutekano naho nukwigisha na cyane cyane ingene bakabona yuko hariho
inya ukuntu abantu bakoresha ubutumwa bakandika ubutumwa nyene nko hakaroro kuri kuri ubuhinga ngurukana umenyi nyene bakoresha ibyo twokwitariza Facebook ngene abantu boshobora kugerageza kwandika ibintu bakamenya yuko ibyo bandika byose
bakabikurikirana
ibuco isi yose ibona yuko ibyo bintu banditse yuko ibona umwe wese wayagize kugira ngo izo nyandiko bandika bakoresha ubuhinga bwa none ntibube ibihunganya umutekano
bakamenya iyo izo nzandiko zaje ziva ku telefone ya runaka canke kuri ordinateur ya runaka
oya nagombye kuvuga nk'abantu bandika izo nyandiko bakamenya ko umuntu wese yanditse ibintu akamenya yuko nubwo byanditse isi yose iri kirabibona kandi ariwe azobibazwa
ni vyiza hama mu gisata c'ubudanda jihoho ubuhinga mwize mwofashisha nuwe
c'ubudanda nabivuze ni ibyo ushobora kugura cyangwa kugurisha ukoresheje imbuga zitandukanye abantu bashyizeho ukaraba ibidandazwa biba biri ku isoko hama ugashobora kugura cyangwa ugashobora ndetse nawe kumenyesha ibyo usanzwe ukora ndetse abantu bagashobora kugurira kuko benshi ubwo buhinga barabukoresha nubwo mu gihugu cyacu butamenyerewe
wodondagura bimwe mu bumwe mu bumenyi mu gifaransa mwize kugira ngo kumbure abari mu mashuri bumve ubuhinga ubwo ari bwo
ubuhinga twize ni nk'ubuhinga bwa maintenance des ordinateurs je dis aho no kuvuga maintenance physique mo maintenance logiciel hama hakabaho ibya programmation hakabaho nayo nibyo rezo informatique ngene ama machine ashobora gukorana ndetse atari mu kibanza kimwe
ni byiza cyane reka twakire bamwe mu
bakaba
ego komeza
hakabaho n'ubuhinga ubuhinga usanga bakoresha mu gucapa aho usanga benshi bakora inzandiko zitandukanye bagakora iby'amafoto ugasanga hariho amarojisi asanzwe akoreshwa kugira ngo ndetse biteze imbere bashobore gutera imbere bakoresheje ubwo buhinga
yego ibibazo turafise ibindi byinshi ariko reka duhe urubuga abanywanyi biradijwe rya Amerika nabo bagira ico baterereye cyangwa ikibazo reka twakire Eugene kaze mu kiganiro turi kumwe allo Eugene mwiriwe neza Eugene duzijwe ku telefone tukumve neza ego duga ku ijambo
okay nagomba mbaze umutumire kuva batanguye kugira ishoko ari abo amaze gusohora cyane mu gihugu hagati nkaho bamaze kugera mu kwigisha ubwo buhinga na cyane cyane giye ko nomubwira ko cyane cyane bukwita gukorera nyabona mu gihugu hagati ko nga mu kigara cya Bujumbura abona ibyo bwateye imbere ukubita intambwe zibiri ugasanga hose imbere cyane cyane bukora mu ntara za ruguru kandi bakibuka yuko na cyane cyane mu bwira ariko ari igishyirenga ngurukana bumenyi yuko bohimiriza nyabuna abantu karazigisha ko bikoresha babikoresha nayo bigenewe ntibaza bikoresha mu guturiza igihugu kuko hari abantu usanga iyo bayimenye batabigira umwuga mu gucafuza igihugu cyabo cyabibarutse nibyo nkavuga yuko bobishyira muri gahunda mu gihe bariko barabigisha nibyo baza barabigisha bakundisha igihugu ugaruka na cyane cyane kuko nibwo usanga kenshi uriko urajya mu ibyo bintu ugasanga uriko uracaguza igihugu hama jyewe ngo namushimire vrema icyo cyumviro bagize ni cyiza ni cyiza cyane baze barashyika mu gihugu hagati cyane cyane na serivisi baradugana nk'abadugana amamashine abenshi kuko hari igihe benshi usanga niyo bakagira ibintu za interineti usanga bari ku telefone ariko byari byiza bose bari kuri ku mashine bakora ku mashine nkamubwira he bakoresha cyane mu gihugu hagati ko ari nk'aho abenshi bifuza ubumenyi kuko ngo usigara cya Bujumbura benshi barabihi
yego urakoze cyane Eugene ego Nsengiyumva ejo naraguteye intege yavuga ati mugambi mfise ni myiza cyane ariko yongera naterera avuga ati mwo kwiyumvira kuja mu gihugu hagati cyane cyane ko n'umutumire wacu wa mbere n'uwa kabiri nabo nyene bipfuza yuko muja mu ntara zabo igitega ni muyinga mwiyumvira ko kumbure ibujumbura hashobora kuba hari ubwo bumenyi bwinshi ariko mu gihugu hagati akariho babakeneye kurusha mwo bamufise umugambi kujayo kwigisha izo nyigisho
ego icambere ndamukengurukiye cyane kuntu aduteye intege hanyuma numvira yuko muri ivyo tuvise imigambi ngira nko muco twokwita mu Rwigifaransa icyo twokwita plan d'action iyo dusanzwe dufise harimo no kuzokorera hagati mu bihugu imigambi dusanzwe dufise kugira ngo ubwo buhingana cyane cyane nkuko yabivuze busanzwe bumenyerewe ahantu mu bisagara ariko hagati mu gihugu ndetse ubwo buhinga bugiye kubegera hakoreshejwe umuhora mushasha naho ni naho nyene mbere hoba hanadutumye uwo mugambi dushiraho iryo shyirahamwe kugira ngo ubwo buhinga dushobore kubwigisha gufasha abaruguru nabo nyene bashobore hagati mu gihugu bashobore kubukoresha bitabagoye ndetse biteze imbere bashobore gushika aho batushitse.
Urakoze cyane akandi kabazo no bandanyiriza kuri ico nyene je nabajije ari nkaho mwoja mu gihugu hagati amafaranga mwotangisha ni nkangahe ubujumbura mutangisha ngahe kugira ngo mufashe umuntu kumwigisha logiciel canke ubundi buhinga mufise ibiciro ni bimeze gute muri Siberia
bipana na logiciel yariyo arahusanga hariho amarogise usanga twigishiriza hagati y'ibihumbi 30 n'ibihumbi 40 ugasanga n'ayandi ari hagati y'ibihumbi nka 70 n'ijana bivana n'ubwo bw'ayo marogise mugabo kubera hajya ikintu cyose wihaye intumbero kugira ngo ugiteze imbere hama uraheza ndetse ukaraba n'ubushobozi bw'abaguzi hama nibaza ko ibiciro byo hagati mu gihugu atabitosa n'ibyo ibujumbura kuba arakigoro nk'uko twagize akigoro kubera ko dufite icyo cyiyumviro kugira ngo duteze imbere natwe dutange intererano yacu muri icyo gisata nk'uko twagiriye ubuntu ibyo buhinga twabwiga.
Ego nko kubijanye n'amaservice yasanzwe mato mato kumbure nko kuguruza Facebook cyangwa Twitter ku banyagihugu baba bipfuza kwandikiranira cyangwa no kwandikira ijwi rya Amerika kuko turakunda kubahimiriza kutwandikira ama email mwo basaba nk'amafaranga ngahe
sa amafaranga menshi n'ama mu bisanzwe usanga ari gukoresha kurondera umuhora kuri umwe wese aronke ngira ngo iki no kwita adresse yiwe yokoresha kugira ngo nawe ashobore gukoresha ubwo buhinga urasanga bitangisha amafaranga ari hagati y'amajyana 5 n'igihumbi.
Ego turiko turagerageza kurondera umushikiranganji ajejwe guhanahana amakuru ndumva arambye mu buhinga bw'ivyuma ko twamuronse ereka nawe nyine tumwakire mu kiganiro atubwire muri make ico leta iriko irakora mu bijanye n'iterambere ry'umuhora wa fibre optique wari kuravuga Nsengiyumva Pascal. Reka twakire umushikiranganji ajejwe guhanahana amakuru ministre Nestor turi kumwe ku telefone.
Ego mbe ndabumva.
Mahoro neza.
Amahoro cyane.
Murakoze kuduha akanya ko kuganira natwe muri iki kiganiro muri isanga ndazi ko akanya kari kabagoye tugerageza kubarondera ku telefone mu kanya gaheze ariko nyakubaho wa ministre umwe tubwira ibiriko birakogwa mu guteza imbere ubuhinga bwa none muri iki gihe mu gihugu cy'u Burundi.
Ego me bihava bingora kuvuga ibiriko birakogwa byose mu mwanya muto. Ariko harakogwa rero ibintu bitari bike nk'uko bigenda mu bindi bihugu. Hariho umurongo umwe bimwe twita fibre optique umaze gushigwaho ushikukwiye mu gihugu cyose urero igikurikira nuko hacyashigwaho iyindi mirongo novuga mito mito kugira ngo icyo gifata cyo gutumatuma nako biciye mu buhinga bwa none gikwire mu ntara zose urero icyo giyo ntambwe igira kabiri biramaze gukogwa Bujumbura ha mu gisagara cya Bujumbura ubu tukaba twimirije kujya mu ntara zo hagati mu gihugu hanyuma hagati yaho hariho iyindi migambi itandukanye ibijyanye no kubaka ibyo twita telesance communautaire tugenda ahantu mu gihugu hagati mugabo gushika ubutura cya shiri nguvu ku migwa mikuru y'intara umugambi watanguye umwaka uheze ariko twimirije kuzobandanya kugira ngo abantu baba hagati mu gihugu nabo bashobore gushikira gukoresha ubwo buryo bwa internet biciye muri ubuhinga bwo gutuma tubana ko bikaba rero biko birakogwa hirya no hino hariho iyindi migambi itari mike hanovuga nk'umugambi wo kugira imigwi y'abanyeshuri mu mashuri makuru makuru kugira ngo tubigishe gukoresha ubwo buryo bwa internet kugira ngo duhere ngaho maze ugwaruka rw'u Burundi rubone kumenyera gukoresha ubwo buhinga bwa none bimaze kwerekana yuko kuboneka yuko bifasha cyane mu iterambere ry'abantu n'ibihugu
ni byiza cyane
aho rero nibiraba leta ariko hariho rero n'abandi bagikorera utwabo bamaze kugira ibintu byinshi kandi bishimishije dufate nk'akarorero nk'ishyirahamwe ryitwa Limitel riramaze kugira umurongo wa fibre optique ibirometero ntihenze birenga igihumbi ngaha mu Burundi muravye rero ku Burundi bungana ibyo bikaza byongera kuri ibyo yo fibre optique leta yashizeho irabwa n'ishyirahamwe ryitwa BBS twavuga yuko u Burundi buri kubaratera imbere ariko rero impinga iracyari ndende n'ubuhinga bushitanguye vuba ariko ingufu ziriko zirakogwa hirya no hino kugira ngo internet ubwo buryo bwo gutumatumana ko biciye mu buhinga bwa none bukwire mu gihugu maze abarundi babukoreshe bubafashe kwiteza imbere
murakoze cyane ministre banki mukunzi mwavuze ko bijanye n'ibiri ko birakogwa muri ishuye ibibazo by'abatumire bacu bari babajije bati mu ntara zabo ubwo buhinga bwo buri ko burashika murakoze kudushikiriza yuko ubwo buhinga bwa fibre optique umuhora ugiye kuzana gukorosha gutuma tumana ko kunyaruka mu ntara zo hagati mu gihugu mwavuze kandi yuko hariho uburyo mugambi mwateguye wa telecentre ku mashure kugira ngo abanyeshure bashobore kuronka aho baje kwigira gukoresha ordinateur mwotubwira niba mu mashure angahe canke aho mumaze gushikira mu ntara zo hagati mu gihugu izo telecentre zimaze gutangura gukora ugeraranyije n'amatelecentre nkangahe
ngira ngo ntahuye neza uwo mugambi wa telecentre watanguye mu mwaka uheze gushika ubu twahereye mu ntara nshyashya ya Rumonge iyo telecentre twize yuko imbere yuko umwaka uhera izobikora mu mwaka uza dufite umugambi kandi kugira izindi telecentre ku buryo bwa leta tugomba kuzokora nka zibiri ariko rero hariho n'abandi bikorera utwabo turiko turavugana kandi bamaze kutwemerera yuko bazodufasha kugira ngo uwo mugambi ushobore kuranguka mwanya muto uwo rero n'umugambi wa telecentre urukwawo ariko bimwe nakubwira by'amaclebe teise ni ukuvuga imigwi y'ugwaruka yitaho gukoresha mwe n'ubwo buhinga mu mashuri ubu nta bitigira imfise mugabo nubamenyesha yuko ndazi ho nk'umukayanza ishuri nkuru y'umukayanza ntihenze ngira ngo no kuri Don Bosco n'ahandi nta bitigira imfise nabishize hagufi ariko ni umugambi uri kurakogwa kandi twizeye yuko uzobandanya kugira ngo ugwaruka nago rugire uburyo bwo gukoresha mwene ubwo buhinga bwa none
yego kimwe mu bibazo bihanze igihugu mu iterambere rya ryo ryose habanje umutekano ko habanje umutekano ikindi umuntu yo kwiyumvira ni umuyaga nkuba mu migambi muri ko murategura guteza imbere ituma tumana ko mu gihugu hose umuyaga nkuba mubona mufisa akizero yuko nawe nyene uzoboneka mu gihe muzoba muri ko muzoba muri mu bikorwa byanyu
ego umuyaga nkuba ni kibazo kitoroshe kubiraba uburyo bwo gutuma tumana ko co kimwe no mu bindi bisata mugabo leta y'u Burundi uwo mugambi yawushize imbere ubuhijya no hino hariko harubakwa amabaraje atandukanye tukizera yuko mu myaka iri imbere icyo kibazo kizoba cyatoye inyishu ariko rero ngarutse kuri ibi by'amateresantre n'ibi bijyanye gutuma tumana kwa makuru hariho ubundi buryo no kuvuga turategura gukoresha energie solaire bimwe by'amaplaque kubera mwe n'ibi bintu si ibintu bisaba umuyaga nkuba mwinshi cyane mu biriko birakogwa rero n'ico cyo kurondera ama plaques solaire birimwo biri mu migambi kizera